imumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabana mu kicyo cy'uti turi kumwe kuri micro n'umwanya Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Igihuhusi anagiherutse kugiramira akarere ko muri Afrika yo mu manuko ishyirahamwe ONU ryatangaje ko mu bihugu bya Madagascar, Mozambique na Malawi igihuhusi ana giherutse kuharangwa cyageramiye abantu ibihumbi n'ibihumbi gituma imyuzure ikwiragira n'ibintu bitari bike vyononekara muri ivyo bihugu. Abantu batari bake bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko icyo gihuhusi cyerekana ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ataragaseseshwa rumuri. Akarere ko muri Afrika mu manuko karageramiwe inshuro zitari nke n'ibihuhusi bikomeye mu myaka ya vuba. Vyarasambuye amazu, amabarabara, ibiraro n'ivyimbugwa vyongera bituma abantu batari bake bava mu zabo. Abahinga bavuga ko ibihuhusi bitera vyongereza inguvu kandi biba kenshi kurushiriza mu gihe amazi mu mabahari atera ashuha bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ziribonekeza mu buryo butandukanye no mu bindi bice by'umugabane wa Afrika, nk'imvura nyinshi igwa kenshi igasenyura amazu, imisozi n'inyubako nk'amabarabara n'ibiraro, abantu bakasiga ubuzima canke bakava mu zabo. Ziribonekeza kandi biciye mu bindi bimenyetso nk'uruzuba rwinshi rugiramira ivyimbugwa n'ibitungwa mu bihugu bitari bike. Niki ibihugu byo muri Afrika ubwavyo vyokora mu buryo bwihutirwa kugira bigabanye izo ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe bitabanje kuzera ku mfashanyo zitanzwe n'amakungu? Ni mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Jado Nkurunziza aharanira ibidukikije, yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yaraharonkeye agashimwe k'umukangara w'akarorero ku bijanye no guharanira ibidukikije ku mwaka w'ibihumbi 2021. Twatumiye kandi ntituramuronga ku murongo muri uwo mwanya. Dufise Jado undi mutumire ntituramushobora kumuronga ku murongo. Jado ndabaramukije
mahoro neza umumenyeshamakuru.
Iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe umuntu afatiye kuri iki gihuhusi giheruka kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu manuko ya gihuhusi ana, icyo gihuhusi mwakibonye gute?
Ego nababwira yuko bibabaje ahubwo mfashe kano kanya kugira sabe abashikare n'ico kiza kubabwira pole. Ama ikintu gikomeye cyane ni uko zotubera icirwa twebwe nk'abanyafurika bo muri Afurika y'ubuseruko, kuko twarikunze dukunda iby'iwacu mugabo twibagira ibyo twita ngo si iby'iwanje cyangwa si iby'iwacu mugabo ugasanga mu nyuma biragarutse biratubera iby'iwacu kuko biba byadusinzikaje.
Hanyuma witegereje abitegereje ibintu baravuga ko ari ikimenyetso cy'ingaruka zihindagurika ry'ibihe, niko mubibona?
ego cyete inda ukagibiye yuva kuri negligence kuvuga ku kutitaho ibyo twategeka kwitaho igihe ndukagibiye rija aruko abantu bigide sinda bibazo mu bijanye no gukingira ibidukikije naco gituma umuntu wese ahari agendera aho yiga akorera ahantu hose atembera mbe mnato bari mu gihugu ciwe ahantu hose aciye abona akantu katagenda neza ntazavuge ngo ntibindaba ahubwo azovuge ati reka ngira ico nkora kuri uno mwanya kuko agikoze ejo nzusigara ndicuza cyangwa abandi babi impande yabo bazosigara baricuza mugabo bagize icyo dukora kuri uno mwanya tukabona yuko ikintu kiriko kirashaka komunikara hama tukagikora kugira tugisubire mu nzira nziza byo bari byiza gusumba baravuga ngo ibi n'ibindaba ngo ni bikogwe n'amareta cyangwa ni bikogwe n'abarongozi bavuga yuko tuvuze ko bituraba biba byiza cyane kuko biraturaba kandi tukaba tuko dufasha twebwe tuba turi ko twifasha ubwa mbere tuba tuko dufasha abatonya bacu tuba tuko dufasha abana tuzo kwibaruka n'abuzukuru bacu kugira bazoye muri rya tsinziza yasi idafise indagurika ry'ibihe navuga yuko indagurika ry'ibihe ni ikintu twese twotegereza kuba twitwararika tukavuga tuti iki ntagikoze ejo ntibyahinduka byosanga bimpindukireho kandi nibyo ndosigara ndicuza
tugaruke ku koraniro wari wagiyemo witavye kwindagurika ry'ibihe gishyiramo impuzamakungu n'ibyabereye mu gisagara cya Glasgow mu gihugu cya Kose mu mwaka urangiye w'2021 witegereza ibyahavugiwe nashaka mubanze mubwire n'abatwumviriza mwara harongeye agashimwe mwitegereje ibyahavugiwe mubona ubu hari ikintu kiriko kiraja mu bikorwa cyanke ni mihango yama itangwa ndishigwe mu bikorwa
murakoze cyane mubaje ikibazo gikomeye cyane kinkora mutima nabwo ndababwire birababaje cyane birababaje kuko uri kuraraba haheze amezi abiri agomba akwire arabura iminsi mu Kenya iyo koraniro ribaye i Glasgow muri Ecosse nubwo uri kuraraba mu gihe cy'ikiganiro cyangwa mu gihe cy'ikoraniro abantu baba bashushe imitwe abantu baba ariko barakora cyane abantu bari kubaragana ibyumviro bikomeye cyane mugabo hageze bavuye muri rya koraniro kacuraba ku rubuga kacuraba aho baba kacuraba aho batwara ugacuraba aho bakorera kacuraba none yampinduka bya byumviro yama decision yafatwa none ko tubona ko ata hinduka iriko turiko turabona nacyo gituma biryoshe kuko biraryoshe cyane kuko kugwaruka waje ruva mu mingi itandukanye twese turafise aho duhurira ibikorwa twagize murazi yuko ngurukana ku uruga ngurukana bumenyi donc uhinga ngurukana bumenyi sky biri ku isi yose kandi bisigaye bifasha mu iterambere bababwira yuko kugwaruka twese twahuri hariya twese uno munsi turafise aho duhuriza ibikorwa tuba tuko turakora mu bihugu tuba turimo nababwira yuko nshima cyane ndashima kandi biraryoshe kubona urwaruka rwo rufuga ruti twebwe ntitwishinge abo baza bicara bambaye amakoti baguma bavuga gusa ibyumviro badashyira mu ngiro mugabo natwe ko ariko tuzobisindikaramwo reka tugire icyo dukoze uno munsi ndashima ugaruka rwo muri Kenya ndashima ugaruka rwo muri Malawi ndashima ugaruka rwo muri Togo rwo muri Zimbabwe rwo muri South Africa rwo muri rwo mu Rwanda rwo mu Buganda rwo muri Tanzania natwe rwo mu Burundi twahagurutse kandi mu guhaguruka kw'iwacu badushigikire cyane badushigikire imbere ni heza kandi tuzobikora mugabo nagomba kuri kote igihugu cy'iwacu nagomba shime gushimira uburongozi bw'igihugu cyacu kuko muri tayo cyane gukingira ibidukikije no guhimbagurika ry'ibihe kuko hari ibikorwa byinshi ndikomora mubona ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kwa 12 hari ibikorwa byinshi byo gukingira imisozi itambaye na leta yacu yasigaye umugambi witwa ewe Burundi urambaye nubabwira yuko twebwe kuri kurande rw'iwacu igihugu cyacu turashima kandi tugashimira n'uburongozi duhereye kuri nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Varisto ndayishimiye bahagurutse amaratwe ugwaruka turi nyuma yabo kandi turiko turakora ijoro n'umutaga
tubandanye turaza kubigaruka ko nk'ubwo ruhara rw'abakiri bato turaza kubigaruka ko kubijanye no gufata ya mbere kubijanye ni inkurikizi zihindagurika ry'ibihe Emmanuel niyo yabikoze turamuronse ku murongo wa telefone uratwumva Emmanuel
yego ndabomba cyane
Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Greening Burundi urero gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara yo muri Afrika ijana yabaye imboneza mu bijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka wa 2022 ushire ubu 2022 akaba yarabironkeye agashimwe yaramuze kandi agashimwe kitwa Mary Robinson Award ku mwaka urangiye 2021 kitirwe Mary Robinson yigeze kuba president w'igihugu cya Ireland ntihenze Emmanuel uri mu Budagi muri iki gihe
ego cyane nihasanzwe ndi murakoze kandi koma kano kanya mukantumira
twako turavuga ku inkurikizi zihindagurika ry'ibihe mu ntaravye igihuhusi anagiherutse kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu mwanuko icyo gihuhusi ku bwanyu murabona ko kuba kitabaye ni cyambere muri ako karere ko ibi ataragaseseshwa muri ko ihindagurika ry'ibihe inkurikizi zavyo ziko ziribonekeza ku bwanyu
ihindagurika ry'ibihe ziko ziribonekeza cyane hano kuri nosi dusanzwe turiko ariko ibyo byose biva kuri twebwe nyene abanyagihugu bose bo ku isi nitwe dutuma ibyo bibazo bibandanya biba rero urabona nko muri za Mozambique za Malawi rijya ntiryari bibaye irya mbere kuko uravye ibiherutse byo mu 2019 hariho n'ibyigeze kuba mu 2015 muri Mozambique aho abantu barenga ijana bapfuye hariho n'ibyabaye mu 2020 abantu barenga amajana 8 barasiga ubuzima bivanye na bijya bihuhuti nyene rero nicyo gituma turiko turakeba n'ahandi ho hatageze igikorwa tuzosanga twese usange turahuye n'ibibazo bityo gituma mabaganiro wari wese kugira icyo akoze kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitore kunyinshi
ariko hari nk'abavuga ati ibintu nk'ibyo byama byashitse si ukuvuga ko ibintu byayanzaye mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bakavuga ko mu mateka y'isi hamye haba ibintu nk'ibyo ibihuhusi imvura nyinshi uruzuba abavuga gutyo mubabwira gute
abavuga uko nuko babona uko bagerageje kuraba muri iyo myaka bavuga barabona ko hari itandukaniro rikomeye cyane kuko ubu onye cyo turiko turabona ni ikintu bita dérèglement climatique hariho ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bikomeye cyane bibonekeza ugerageze mu karere iwacu urabona hose ibibazo byaba byabaye yaba iby'imyuzurira yaba iby'ubushuhe bwiyongera urabibona neza yuko ihindagurika ry'ibihe ari agaseseshwa rumuri biriho kandi bitegereza gutorerwa inyishu na twebwe nyine
n'uruhe ruhara ubona abakiri bato bafise nka mwebwe muri iyo mikangara mwabiyongeye n'udushimwe n'uruhe ruhara mubona bafise gushobora gukangurira abantu gufata icyo kibazo ntibagifatemo iminenego
icya mbere ni uko abajejwe ibisata bitandukanye bisanzwe ari byo bifata ingingo bakwiye gushyira izo ngingo bakunda gushyiraho mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitorerwe inyisha no kubwira nk'akarorero ibintu by'amasezerano nk'ibyo oya bya Paris agreement cyanke ibitandukanye biza ari nk'inyishu y'ibidukikije bidashyirwa mu ngiro Ariko tubanda yatwizera ibintu bashobora guhinduka twebwe nyene se dushobora kuvuga duti ibyabaye byarabaye dutegereza kudakije kugira dukengere inoti yacu tubanda yibongabonga
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ruhamya Ali uratwumva
ndabumva
uri he Ruhamya
Kigali ahitwa kibazo paka
ufite ikibazo ubaza batumire canke icyumviro shikiriza
Maybe kugirango byumvikane ibikorwa remezo n'abakomiseri ayobora ugasanga ibyo bintu byigeze byaho na gatoya ndabikubwira n'umwenderiyeri umuhanda yari kubaka akawubaka nyine bitewe na kanata aho bamuhaye gusa akajya aho ngaho guno kugenzura akagenzura ariko ntazi icyakozwe kuva hasi kugera hejuru ntazi gikorwa muri make ni ukugendera mu kigare cyangwa kugendera ku bandi aya mazu nayo asenyuka cyangwa atwarwa n'iyi myaka amazu nayo asenyuka bitewe n'iki abubatse abashinzwe abayenjeniyeri muri iyo rejo ubundi bakurikirana ngo bamenye ngo iki n'iki n'iki niba ujyanye proje dusaba icyangombwa cyo kubaka yagakwiye kukubwira ngo iyi proje irashoboka cyangwa ntishoboka ariko twebwe tujya gutanga turashushanya cyangwa dushushanya inzu twubaka dushyireho uburambe ngizamara igihe kingana iki n'iki kizaramba bikurikije n'iki bitewe n'ibikoresho kandi nanone bazagera gute bazakoresha rero numva abo babatumirwa bagiye batumira ba injeniyeri bakabasobanurira nyirizina byimbitseho ibijyanye n'ibyo bazi bakagenda basobanurana kugira ngo twirinde ibitugeraho impfu z'abantu kuko inzu igwiriye abantu haba harimo iki haba harimo kubura abantu n'ibindi byinshi byinshi
cyane
icyiza ruko twajya twungurana ibitekerezo n'ibigiye gukorwa
murakoze
turagushimiye
Ruhamya Ali jato nkurunziza wibaza iki ku cyumviro gishyirirwe na Ruhamya Ali
mbabarire cyane kuko ndawumva neza sinumvise sinatahuye ikibazo yabajije cyangwa interano y'iyi kuko niko ndabyumva nabi
yavuze kubona nk'i amabarabara ngo asenyagurika n'ibiraro ibintu byose bijyanye n'inyubako ari amazu mu gihe iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe kiriko gitera ciyongera yareka abaza nimba hari ukuntu nk'abajejwe ibintu byo kubaka canke ubushikiranganji bwabujejwe ibintu by'inyubako nk'amabarabara ibiraro n'amazu ngo kuko bagerageza kuraba bakagerageza kubaka ivyo bintu bijanye no kugene ibintu bigenda birahindagurika ngo nk'aba engineer bakabishyiramwo ishaka ntibabifate minenewe kubera ngo batabyubatse neza muri ibi bihe ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zitera ziyongera ko bizogira ingaruka mbi cyane mu gihe ivyo bishitse
murakoze cyane ibindi ndabyumvise nkama nagomba ndababwire yuko kubaka ahantu hegereye inzuzi cyangwa hegereye ibiyaga cyangwa ahantu hegereye utuzi duto duto nababwira yuko hari amategeko bijyana nabyo hari amategeko bijyana nabyo kuko nko mu gihugu cy'iwacu ku nkengero z'uruzi za kiyaga Tanganyika hariho amametero utubakako uvuye ku mazi gushika aho bubaka hama bo kunyangira z'inzuzi ari inzuzi atubwe nkaho sande tuba hafi yaho tuba harudi gutwana hangwa uruzi na hangwa kugira ubake impande y'ugo ruzi hariho imetero utarenza nubabwira yuko hama mukubaka apa yo kubaka ku nzuzi cyangwa kunyangira z'inzuzi cyangwa ku biyaga nagomba ndabwire mu bindi bihugu hariho imigambi myinshi ibihugu biteye imbere ari nk'u Bushinwa cyangwa ibindi bihugu biteye imbere hariho inyubakwa zijyanye n'ibi bihe turimo tugezemwo novuga yuko bubaka amazu y'amagorofa kandi hasi bakaba bubatse ibintu bikomeye cyane kuko kubaka inzu ifite amanivo ashika nko 30, 40, 50 birasaba yuko hasi hariya kuri fondasiyo uba wubatse neza cyane mugabo nagomba ndavuge yuko izo bisaba uburyo bwinshi mu gihe ibihugu byacu bitaragira uburyo bwinshi bisaba yuko twakurikiza ajya amategeko aba yashyizweho na leta yo kuba kutubaka kuri diyametero zibujijwe kunyengera z'inzu no kubaka kuri diyametero zibujijwe kunyengera y'ibiyaga
kuko
iyo uzirengeje usigara uricuza iyo ibyo biyimbuka by'ibihe bishyitse kuko bubaka bisunze ibyo byo gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe hama imvura nayo iguye ikagwa ari nyinshi ibyo ntibyahinduka ry'ibihe ni umuntu nari kontorora mugabo hariho ibikorwa tuba dukwiye kujya turakora imbere hariho nk'imisozi usanga ya itambaye ugasanga imisozi iragaragara iyo imvura iguye ya misozi ya mama y'imvura akubita hasi akacabandanya amanuka mugabo iyo imvura iguye hariho ibiti biri kurya
turaza kubigaruka ko
ego
turaza kubigaruka ko mu intambwe zofatwa muri ibi bihe kugira ngo bigerageze kugabanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe turaza kubigaruka ko reka tufise Anselme ngenda ku mana ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumvikana kwijyana
uri he Anselme
mubanza muri musitati mu Burundi
ufise ikibazo icyimbiro ushikiriza
bo no guterera mubisanzwe nk'intererano yanjye umuntu niwe yatumije byose bibaho ngiye kwihindagurika ry'ibihe turabye ko nk'ibidukikije ntibyubahirijwe mukigute umuntu arashoboye gufata nk'igitara kiritakakiririka cyose icyo gihe umuntu ari munsi y'aho hantu ashobora kugira ingorane akarorero nk'abantu baja kubaka ahegereye inkengera z'uruzi ntiyiyumvire no ku buzima bwiwe ibyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwiwe ubwa mbere wenyine naho rero usanga hariho amareta usanga ashyigikira abantu ugasanga ntabirabye ko ingaruka mbi usanga n'ubundi zigarutse kuri leta kubera nk'akarorero nk'umuntu aja kubaka hambavu y'uruzi cyangwa hambavu y'ikiyaga ikiyaga kikuzura kubera bivuye ko iri cyahindagurika k'ibihe batemye ibiti hariya imvura ijyana umututu muremure ihegeye kugwa ni ukuvuga cya kiyaga kikuzura abantu barashira akandi karorero n'amasosiyete yagiye agwira kubera amasosiyete uko agwira aduza ibyuka bikagenda konona igisenge mu kirere icyo gisenge rero kimaze kononekara ko n'imvura igenda igufise umuvupfu nk'ubu tugiye kuraba imvura isange igwa naho iba ari nkeya uca usange ifite ingufu nyinshi kubera iki ibyo bidukikije bitubahirijwe icyo nubona rero amareta yarakwiye guhagurukira ikibazo kubera bagifata minenerwa hazajya aho imisozi isigara isitagurika ariyo yisitagura yonyine uriya turamaze kubona ahantu henshi usanga ari nk'umusozi w'amabuye ugahongoroka wose kubera iki bawumaze ko ibiti bihakikije kugira bigabanye iki umuvuduko w'iyo mvura nino nk'akarora mu Burundi baragerageza kuvuga ati dutere ibiti ubwa naho babikera siko bichiiba bini maniere na vuka biingana kwa hivyo mnaasho kuhichiri gitara chiri chiri mwa hiviti ama janatano haka chiri umuzu nono umuzu ya raya hiviti ama janatano umbano wini ngora na kwa jati karuka kuriwa mnajio kunyane umunu reo niwe hivijose hiviko virana kiate wenu munu niwe ngaru kandi wujo vinu kiyose ya inhele na yanche
tulabashi emia murakoze Anselm
nami murakoze
kumurongo wa telefone kandi utwa kuya ni Frederic Ntirampeba uratwumva Frederic
ndabumva neza cyane
uri he Frederic
ndabumva
uhamagaye uri he
merere igitibwenda na muntara ya Gitega
ikibazo ikimviro
ni kibazo kanini ya nashaka kubaza umuhinga ati ko bavuga yuko ari gutera ibiti kugira ngo bakomeze amashamba ariko ugasanga mu mahimirizo amareta bariko arakora atwigisha kurima kijambere hama kandi tukibagiye n'amahinguriro gashe usanga ayo mahinguriro rero bashaka kuyajyana mu misozi aho usanga amahinguriro menshi akenera ibiti hari uburyo buhari bwo gukora amahinguriro masha amahinguriro yo ku buryo bwa none adakenera kono na ibidukikije ko mbona nibi iye n'imicyatsi zo mu mahinguriro yo mwibi bihugu bikiri bito bikiri mu nzira y'amajyambere bitaratera imbere usanga imicyafu ya bakura yose baterera mu nzuzi kwa usanga ni bya bindi nyine hari biguma bizana ingorane ikibazo cyanze cyari cyo murakoze no kwa
mwanya wabandi murakoze turabashimiye Emmanuel niyo yabikoze mu mwishura Frederic
ego murakoze cyane yabajije ku kibazo kijyanye n'ibintu bijyanye no ukuntu bahimiriza gutera ibiti ibiti bakabahimiriza no kurima kijyambere nibyo ubwoko bw'ibiti hariho ubwoko bw'ibiti bwagenewe mu mashamba n'ubwoko bw'ibiti bwagenewe ahantu hari ndimo izo bita Nezarbe agofa n'etye bishobora kubana n'indimo atakibaza rero mu gihe ariko uri kurarima urashobora kubiteramo umwimbo ukavaho ukaba mwiza cyane kuko ariwe bimwe nk'abahinga bagenze kubiraba muri izo biti ubwo bwoko bana n'indimo bitanga n'ifumbire mbo ku kibazo kijyanye n'amahinguriro amahinguriro nizo ari mu bicuma kirebwa na kubuza bya byuka biza bihungabanya ikirere bigacuma bwa bushuhe buba byinshi rero yabatije ati hariho uburyo bwoshoboka kugira amahinguriro ashobore gukora atonona igisenge cyangwa atonona ibidukikije buriho cyane ko ubuhinga butaratera imbere muri ibyo bihugu byacu aho usanga amahinguriro agikoresha bya biti agikoresha za nkwi biza bigabanya bya biti bikaza byongera bigabanya bituma habaho bya byuka rero hari uburyo bwo gukoresha imishwara y'izuba cyangwa uburyo bwo gukoresha umuyaga kuri ajya amashyiga cyangwa ibiki biza bisaba umuriro bashobora gusubiriza nuko ibihugu byacu urumva ntibirashaka kuriyongera ariko niyo dutera kuja nk'ababishoboye bobikora kugira babandanye babungabunga bya bidukikije ngiye kuri ico nyene hariho amasezerano n'amasezerano ajyanye n'ukuntu bobungabunga ibidukikije yabaye yabereye muri Kenya mu 2019 hari mu kwezi kwa gatatu aho habayeho ine yari ni nka solisiyo n'amategeko yari yateguwe ni n'amari yateguwe n'ishyirahamwe rijeje ibidukikije muri Nations Unies aho habayeho uko amasosiyete cyangwa amahinguriro yokora yisunze kubungabunga ibidukikije hakabaho ini production e consommation durable kugeza mu mwaka w'2025 ari kuri kuraraba urabona yuko bitubahirizwa mu bijyanye no gukingira ikirere
urakoze tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe umuntu afatiye ku bihugusi anagiheruka ubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu bunuko abatumire ni Jadon nkuru nziza haranira ibidukikije yari yitaze ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye wa 2021 yaraharongeye agashimwe k'umukangara w'akororero ku bijyanye no guharanira ibidukikije ku mwaka urangiye wa 2021 twatumye kandi Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Green in Burundi ujeje wo gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara muri Afrika ijana yabaye imboneza ubijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka urangiye wa 2021 ushyira ubu 2022 hanyuma muravye ikoraniro riheruka rya Glasgow muri Ecosse ibyapfundikiwe imihango yatanzwe imbere yuko haba muri uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka haba irindi koraniro mu gihugu cya Misiri hari ikintu ndagito mubona kubijanye ni ibyari byemewe biriko birashirwa mu bikogwa canke ni ya mihango iguma itangwa y'abanyapolitike Jado
ego nkuko mayivuze gushaka kuri no saha kuri twebwe tuba dukurikirana ibintu hafi bavuga yuko ibyo bemeye ataco kiko kirakorwa cyane baguma bashyira umuyango nyine ko bizokorwa bizokorwa mugabo kuko nabibabwiye twebwe nk'igwaruka nitwovyemera ko baguma batubwira ngo tuzobikora tuzobikora kandi Imana yaduhaye ingufu Imana yaduhaye ibyiyumviro kwiyumvira Imana yaduha kuba dufise amaboko abiri n'ubwenge hama twebwe mu Rwanda twavuze tukireka ibyo tuba dushoboye n'ingufu z'iwacu tuzobikore ibyo tuzaba dushoboye n'ibyumvira n'ubwenge bw'iwacu tuzobikore hama turabe ibyo bakeneye uburyo naho turabe kugenda dushobora kugeranya uburyo bwo kugwaruka tuva mu bihugu bitandukanye tujye turakora aho tuba turi igihugu kugira tudukube turi muri ya majambo y'ababyeyi bacu cyangwa y'abanyapolitiki ngo tuzobikora hama tuzobikora kandi hari ibintu bimwe bimwe ariko birononekara nacyo gituma nababwiye ko nshima cyane intambwe ugwaruka go na cyane cyane go muri Afrika ugeze kuko gwarahagurutse ruvuga tuti nitwo guma turi mu majambo ahubwo nituje mu bikorwa hama tuze turahana ibyumviro icyo udashoboye usabe intererano bwanjye ari mu kindi gihugu kikintu cananiye fasha kugira ngira icyo nkoze mu gihugu cyanjye cy'amavukiro nababwira yuko ibikorwa biko birakogwa atwebwe turi ku kivi ibyo tuzobatumira kugira murabe ibikorwa tuko turakora tuko turagira amaprogramu yo gutera ibiti dufasha umugambi w'urudurambaye twebwe mu Rwanda turiko turabikora kandi igihugu cyacu Burundi nagomba ndababwire ko muri Kenya mu Rwanda muri Tanzania urwaruka rwahagurutse nago nyene ruriko rurakora ibikorwa bitandukanye kandi fashika nukanya kugira tubashimire nacyo bituma twebwe kugwaruka bizoguma turi mu majambo ahubwo ntituzovuga amajambo gusa tuzoguma dusaba ayo majambo aje mu bikorwa
yego Emmanuel nawe kubavuga ko ugwaruka atabubasha rufise bwo gushobora guhindura ibintu na rufise iryo shaka rufise n'ivyo vyiyumviro n'umutima ugushobora kugerageza guhangana ni inkurikizi zihindagurika ry'ibihe akavuga ko kumbure abakiri bato bafise inzozi nyinshi cyane zishobora kuba zirengeje urugero bye no kwita mu gifaransa ko taba realist kuri ico kibazo abavuga gutyo mwo wabwira ngo iki
ugerageje kuraba kugwaruka mu Burundi bakunda kuvuga ngo ni Burundi gate ariko kuri ino saha tuvugana ntikiri Burundi bwiza ahubwo turi kubona umunsi kuko twashoboye kugira icyo dukoze kugira duhindure ibitakozwe bishyirwe mu ngiro rero ndagerageza kuraba rimwe na rimwe urwaruka ruriko rurakora rutikije ariko nubwo turi ku kivi turakwiye gushyigikirwa n'abo onya basanzwe ari abayobozi bacu bihugu byacu ndetse ibyo bashyize mu ngiro bumvikanye ko bikajya mu ngiro kuko bitagiye mu ngiro usanga ingaruka mbi zigaruka kuri twebwe ndetse n'abenegihugu rero nicyo gituma ibihingwa byose bijya mu masezerano bijya mu maki urabona neza ko bidashyirwa mu ngiro nicyo gituma nk'ubu ubonye ni ukubwira ko hariho icyumviro muri ibyo bihugu bya Buraya bari bazanye yuko bafata ibintu by'amakombisibure biduze ibyuka babishyire ngo mu bitaza bihungabanya ikirere ariko ubushize harabayeho imyerekano babirwanya bavuga ati turabyanse urwaruka rwarahagurutse ruravuga ruti turabyanse yuko mubandanya mwonona isi yacu mubandanya muhunga rero harimo ibiza biva kuri abanyene batuganza ugasanga ibyo bumvikanye ko bariko barabirenga ko ntibariko barabishyira mu ngiro ni ukubwira ibintu by'amasezerano hariho amasezerano yigeze gushyirwaho mu 2018 iyo bise pacte mondiale pour environnement aho hariho ibyo bavuga bati umuntu uwo ari we wese cyane uganza umuguverina ategerezwa kugira icyo akoze kuri ino si yacu kugira ibungabungwe tuyikingire ariko ibyo byose biherera hehe biherera mu mvugo biherera mu nyandiko ntibishyirwa mu ngiro rero twebwe urwaruka ni twebwe tubona ingaruka zizotugaruka ko mu myaka iza ni twebwe tuzoba turi abaganza b'ino si bo muri kazoza dutegerezwa guhera uno munsi tubungabunga ino si kugira tuyikingire nko mu ishyirahamwe nsanzwe ndayongoye Green Burundi ibikorwa birabandanya twarashyizeho
turaza kugaruka turabigaruka ko turaza kugaruka ko Emmanuel turabigaruka ko turabashimiye radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Desire Nyandwi uratwumva
ego turabumva
Desire uhamagaye uri he
ndi mu ntara ya Kirundo muri Kosovo mu Rwanda
mu Burundi ubise kibazo bazaba tubire kanje cyumvirisha kirize
yewe se kibazo nafanze
muduge ku ijambo
so ndetse mukaba tube bandi tumiriye ama tikazo na rifisi ije kuri cyane cyenda kuri kagiye none ke ni ke cyo 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 cyane cyane abantu bari baribasigwa n'izo ngaruka kudakurika gikirere ni igihe gisinye ko ikintu bashobora gukora kugira ngo babirwanye ibyo bihe wama ikintu kino cyaba kubaza none kubera iki gihe ibyo mu bazungu ibyo biteye imbere kudakurika gikirere cyane gato byari bituruka cyane cyane kabari ari bihugu bikize byo mu bazungu
murakoze
yego
mwa mwishura Emmanuel
murakoze cyane yabagize ikibazo avuga ati icyo Afurika yashobora gukora kugira turwanye iryo hindagurika ry'ibihe Icyambere na mbere nuko abayobozi ba Afrika boja hamwe bakagira ama ningingo bagashira mu ngiro ibikorwa biza bibungabunga ibidukikije kuko ugerageje kuraba ni wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona neza yuko hariho ibitagenda neza nko mujyanye no kubungabunga ibidukikije cyane cyane abenegihugu ntibazi icyaricyo akamaro k'ibidukikije ni nacho ituma wumvise umwatazi cyombera vuba ati hariho nk'utema ibiti amajana atanu babitema batazi ingaruka mbi izogaruka mu nyuma rero muri icyo gihe umuntu wese umunyagihugu wese arakwiye kugira kumenya yuko gukingira ibidukikije aba ariko ategura ejo hiwe heza ejo h'umuryango wiwe heza ni igihugu cyiwe rero abayobozi bo muri Afurika boshyiramo ingufu bo mu bihugu byacu bagashyiramo ingufu ishaka baka ibijyanye no kumenyesha aho baganze yuko gukingira ibidukikije ari igikorwa cya buri wese bakabyitwararika rero niyo mpamvu nari nshaka gushyikiriza kino onya yuko twebwe nk'akarere mu Burundi mu myaka 30 yaheze aho icyo bita couverture forestier ni nko kuvuga ibintu by'amashyamba byarasezekajwe ibice biranga 50 rero ugerageje kubihabanyiza urumva yuko habayeho ukutitaho kwa gukingira ibidukikije kutitaho bya biti rero ingaruka mbi bariko barazibona nko mu ntara ya Mubanza mvukamwo mu myaka yahera mu kurima ntabyo kwirirwa barakoresha umwavu ariko uno munsi uwari we wese agiye kurima kugira azore nk'umwimbu ashyirayo umwavu ariko urumva yuko isi yacyitutse ubugari bwaraheze ibyo byose byavuye kuri bande kuri twebwe nyine dukwiye kugira icyo dukoze kugira duhindure ingendo tumenye yuko gukingira ibidukikije ubu ukingiye wewe aho muri kumwe ndetse n'igihugu cyawe ndetse n'isi yose hama yavuze ati ibihugu bitunze nibyo bikunze nibyo abona uko byaba bihungabanya ibidukikije inganda mu bihugu byacu nta bintu by'amahinguriro by'inganda byinshi usanga bihari bishobora konona ikirere bikatubuza bya byuka biza bihungabanya ibidukikije rero ibi bihugu nyene nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije biciye muri ibyo bikorwa basanzwe bakora amagaze asanzwe yonona ikirere kuko hariho amagaze bavuga yuko ariyo ari responsable mu konona ikirere ndetse n'inoti yacu kandi baravuga ati ikirere cyononekaye n'umuyaga umuyaga nta mupaka ugiye uno mibirere yaha biraguruka birahanahantu ugasanga biku isi yose na twebwe turakigira ikibazo kirageze iwacu rero nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije na twebwe iwacu turabifitemo uruhare
urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Yves Ndayikeza ari ku murongo wa telefone uratwumva
yego ndahumva
uhamagaye urihe Yves
jona cyaka yakere kimbiro kuri debinda gusa gishirere kuri byabana mu Mozambique na Madagascar
muduge ku jambo
yo icyo mbona ikintu cyo kirabitera cyane murabona yuko leta y'u developpe ariko ziko gikoza amadega anafiki dakta mahinguriro aprodiza icyo no kwita nk'ishyano uburobyi kuri Afurika bobo bakora ku nyungu zabo mugabo byose banakomeza ino muri Afurika bakajya kiba n'ubutayi no bakajya kubukoresha iwabo rero ikintu kimwe hoba amasezerano hagati y'amakontina kuko bobo mu bihugu harimo ibihugu biba biko yizamo bagashingirane bagashyiraho n'ibihano bakaraba yuko ayo mahinguriro yose atanga yuko yorohereza isi ubwo abanyafurika tugiye kwisanga ahubwo twanaho nye twese twabonye uko ibintu ariko baragira abanyaburayi n'abanyaaziya ni bintu biteye isoni abashinwa bitwa ko bakunda afurika abarusiya bitwa ko bakunda afurika mugabo ibintu bakora usanga bida kuko ngiye corona yatangura baravuze uko ari bya mbere babonye ikirere cyo mu Bushinwa babonye hejuru icyumva yuko isi yahebye kandi ikiye ihonwa na twebwe ikiremwa muntu niko gusangira Afrika peka tugira ubusa nibarabe rero bashyira amategeko nuko muranumva amanama yabaye y'ugukingira ikirere bashyira kuki ku mwaka baravota amabize sinzi uko bari gukina no gukina bariko bakinisha Afurika ariko gumugwa mu ngorane gito rero ikintu kimwe nihashyira amasezerano bareke kwica Nyafurika bobaze kuko muri Espanye nageze gukurikirana umwana yigeze kugira manifestasiyo ari umwe avuga ati uno munsi turiho mugabe ze nicyo turiho kubera ibintu tuba turabiye nukuri bagerageze basomerere ndabona VOA ntacyo itari kirakora ariko icyo kinakwiye gushimishiraho kuko uno munsi turiho tujya turiko tujya uburezi ebyiri tujya turiho
murakoze turabashimiye Eva ko cyumvira cyanyu
yego nawe ndashimiye cyane
Jado aravuze Eve ko ayo manama aba manama mpuza makungu kuhindagurika ry'ibihe ngo bashika kuki basaba ngo kohoje amasezerano arafatwa nivya cha kibazo nababaza arashigwa mu bikogwa amasezerano iyo bayapfunditse ngo ubivuga kwiki Jado
Hello
Oui unatwumva
Oui
Enaiko ndavuga ku cyumviro Eve ndayikeza umwe mu badukurikirana yari karashikiriza avuga ko amanama mpuza makungu yama yabaye kuyindagurika y'ibihe akibaza ngo boba bashika kuki ngo ni mikino baba barimwo kubwiwe ngo boshira amasezerano ariho aya masezerano ariho arashirwa mu bikogwa ngo mwishura gute kuri cyumviro ciwe
urakoze cyane ari amasezerano bunya hari Accord de Paris yabereye mu gihugu cy'u Faransa hamwe n'amasezerano yabereye mu gihugu cyo muri Suède mugabo nababwira yuko natwebwe twikirana ibintu n'ibindi kuba dushereke indagurika ry'ibihe nababwira yuko amasezerano adashuka mu giro cyane nk'uko byategerezwa ahubwo ngaruka kwiga n'umwe navuga na hatu twebwe Emmanuel yavuze neza ngo ni batubwira ngo gwaruka ngo ni gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mugabo yavuze neza ko ari twebwe Burundi guno munsi bisigura yuko iyo dutewiteka cyo kugenda mu manama byinshi turabyumva mugabo hariho nk'ibindi byo gukogwa bashobora kuba bavuga ati tuzokora ibi ugasanga ababyemera ko bazobikora ugasanga bafite ibindi byiyumviro mu mitwe yabo mugabo twebwe nk'ungwaruka nitwe bidakoze nitwe bisindikaza kuko turabibamwo tukabikuriramwo tukabibarukiramwo nk'abana bacu barabyibarukiramwo basomya bacu babikuriramwo hama n'abuzukuru tuzo kwibaruka n'abuzukuru iwacu ugasanga bariko babikuriramo nabi mugabo iyo dufashe decision tuba tukavuga tuti Imana yaduhaye izi nguvu ikaduha ubwenge aho hantu hose tuba turiko turatembera ahantu hose tuko turiko turigira ahantu hose tuba turiko turaba ahantu hose tubona ko hari ikintu kitagenda neza kuko ibidukikije nubabwira yuko ari kijya kintu cyose kigukikuje wewe kijya kintu cyose ubona kamba muri burya zose tubona bijya byose tubana nabyo harimo ibintu byinshi bitariba bigenda neza takaruru gato nubaha
mvunagure
umuntu yigeze kuba atuye agiye ku kazi ajya ngo yinjye mu modoka abona ariko aratwara imodoka mu ibarabara abona ibuye ry'indi barabara ibuye ntibyategereza kuba ari mu ibarabara naho guca abantu ikinga imodoka ni moto n'ibindi bwa mutima uramubwira ati rijya buye rikure mu ibarabara ubundi mutima nawe ati izi ntibindaba mugabo umwana wiwe yari karagenda n'amaguru agiye nawe ku ishure yagiye nyuma yiwe haje hariganye imodoka iraca kuryawuye iramukubita mu mutwe umwana arakomereka cyane baterefona abapawiwe ati hari umwana wawe yagiye ibuye rya mukubise yari kararengana ajya kubarabara kandi yababaye ubunye ari kwa muganga
bice ku mayange
wamugaba ikintu yaciye agaruka kuriyumvira ati kumbe ryawuye ntareka gutora mu ibarabara yahitanye wa mwana wanje ati iyo menya rero naje nagomba kubwire umugwaruka cyane ko rurashumviriza n'ibyo tuje ngo iyo tumenya ahubwo ni muze dukura amaboko mu mwuzi aho tuba aho duherereye aho dutemberera hose kijya kintu tubona kitagenda neza tube dufati ya mbere twafati ya mbere tukabona hari cyo dukoze kitatunaniye no tukugenda tuvuga tuti baba ndi baturongoye ni mudushigikire abavyeyi bacu ni mudushigikire mwe mufise uburyo mugabo natwe kugwaruka tuba twahagurutse tukerekana icyo dushoboye
murakoze
ndashima cyane ubugwaruka rwabitahuye n'ugutera kamu ugwaruka rutarabitahura kugira duhaguruke twese tugendere ku mugozi umwe tusenyere ku mugozi umwe hama igihugu cyacu tugiteze imbere guteze imbere isi yacu kuko niyi watu twebwe ugwaruka
tuzo
ibamwo abazinzi twarasaza ico tuzo ibamwo n'abana bacu n'abuzukuru bacu hama tuko turakora bazoba mu isi nziza mu gatwego turakora tuzosanga tuko tubaraga umuntu
udahera murakoze cyane hari umwe yaduhaye ubutumwa mu badukurikirana yitwa Salvatore Ndine avuga ko Afrika ngo yokora iki ni bimwe kibazo nari nabajije n'umwe mu bandi bahamagaye abajije ngo ko ikirere cononywe nabo bazungu ngo nta nakimwe ngo nta mahinguriro rutura Afrika ifise ngo gikogwa ahanini ngo kiri ku bazungu ku bihugu bya rutura ngo bugabanya ama societe ngo nabo bafite ama societe akomakomeye na Afrika ngo iracari inyuma kujanye n'amahinguriro ngo ibi ni byiza ngo bivuye mu bihugu rutura ngo bitunze bya Buraya Amerika Ushinwa Korea avuga Emirati Arabi ni ngo nivyo bifite ubuhara runini mu kukonona ibidukikije nivyo mwari nabivuze nashaka ngaruke kuri Emmanuel iyo yabikoze wari kuravuga kubijanye n'uwo mugambi wawe wanyu Greening Burundi mwabuze ibintu muri ko muragerageza gukora ku ntererano ku ruhara rwanyu wabiducira ku mayanga
murakoze cyane nkuko mwavuze ntabwo nsanzwe ndongoye umugambi ahubwo ni ishyirahamwe ryemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi ni Greening Burundi ariko rifite imigambi yo gukingira ibidukikije mu byo turiko turakora urabona yuko benshi babikora ku kutamenya ntibazi ibidukikije itari cyo ntibazi icyo botegereza gukora kugira babikingire kugira kubera ibidukikije twebwe nyine nitwe turiko turabyonona bamwe babikora ku kutamenya abandi babigira ibigira nkana ariko harakenewe yuko twohindura ingendo tugahabwa ubumenyi bujyanye n'ukuntu ibyo bidukikije twabikingiye rero muri Greening Burundi ishyirahamwe nsanzwe ndongoye harimo ibikorwa bijyanye no guhindura inyifato abanyagihugu kugira bamenye icyo bategereza gukora kugira bakingire ibidukikije biciye mu migambi y'inyigisho ndetse n'ibiyago ariyo twise Green Fuzzle ni iminsi yose ku munsi wa kane aho abene igihugu abantu batandukanye bajya hamwe tukayaga ibiyago byerekeye gukingira ibidukikije hari ikindi bavuga bati umwana umutego yakiri muto akura azi icyo ategereza gukora rero muri icyo gihe twaratanguje imigwi y'abanyeshuri ku mashuri atandukanye y'abakiri bato kugira baronswe inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije bazokure bazi icyo bategerezwa gukora kugira babungabunga ibidukikije ibyo tubikora hambavu y'ibikorwa dusanzwe dukora byo gutera ibiti kugira tubungabunge y'amashamba ndetse tugwize y'amashamba yahonye mu kongereza icyo bita ku gafire forestier rero mumugambi dufise ibiti byababa imiliyoni 43 twifuza gutera kuva kugera mu 2040 imiliyoni 2 ziramaze guterwa ariko cyabandanya kugira kongereze ugerageze kuraba mu gihugu cyacu ukaraba imisozi birateye isoni urabye no mu myaka yahera nico gituma dutekereza kugira icyo dukora imisozi irambuye urabye imisozi haramiye igisagara cya Bujumbura nta biti bihari ibiti byarahonye ibiti byahonejwe na twebwe nyene twebwe abanyagihugu twebwe abarundi nicyo dutegerezwa kugira icyo dukoze kugira tubibungabunge tubungabunge igihugu cyacu tubungabunge ibidukikije kugira twizibirire ko iryo hindagurika ry'ibintu ntibandanye rikugira ingaruka rero nasaba uwariwe wese kugira icyo akoze guhindura ingendo gufata iya mbere kugira kugira ibidukikije
murakoze nawe Jado kubijanye ni koraniro ry'imirije rizoba muri uyu mwaka rizobera mu gihugu cya Misiri kwihindagurika ry'ibihe ku ruhara rwanyu abakiri bato miteze iki kuri iryo koraniro ry'uyu mwaka rizobera mu Misiri muri ko muryitegurira gute n'ibihe muzoshikiriza ni ikihe mubona kizokorwa kugira ngo mubone ko iryo koraniro ryiza akarusho ku makoraniro yabaye imbere yawe
murakoze cyane mubaza ikibazo gikomeye cyane twebwe nk'uko twifuza kuko murabizi yuko hagirwarukanitwe tubona ibintu byinshi kurusha ababyeyi bacu kuko tutembera henshi tuguma tubona ibitandukanye twebwe turifuza yuko huba guhana abadashyira mu ngiro ibyo baba bafunditse hakaba ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo umuntu azi ko azohanwa aragerageza kugira ashobore kuba yo hishingiye totalmente yo reka gukora ibyo yategeza gukora navuga yuko yo kora ibyo yategeza gukora kugira n'abantu navuga yuko indigo zo azafashwa kukurikizwa n'ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo habaye ibihano bakavuga ati igihugu kitazokora ibiginya igihugu kitazokurikiza ibinya twafunditse tuzogihana gutya na gutya na gutya hama iyo haba ibyo bihano twebwe ni kuri tuzoba turi ko turaba mu minsi nziza muga mu gihe atabihano byo bihari tuzoguma duhura dufundika ingingo mugabo izo ngingo tuva tuhaje kuzifundika tukarindira ko zijya mu ngiro tugahembura hopfuma haba ibyo bintu by'ibihano hamba nk'ugwaruka tube ijisho ry'ibihugu byacu kubera ijisho ry'ibihugu byacu kuko uno munsi ugwaruka nabivuze cyane kandi abisubiremo nicyo dufite imyaka myinshi yo kubaho kuri ino si ubwo rero tuzoba turi ko turigira ati ndabibazwa mu ihinduka ry'ibihe no mu guteza imbere igihugu cyacu twibarutse cyangwa isi yacu mu gihe tuzaba tuko tuyaterera biboneka tuba tuko turisambura aho nyimene mugabo n'igihe mu gihe twahagurutse tugahaguruka tukavuga tuti reka dusenyere ku mugozi umwe tugerageze kurondera icyo twokora kandi dukore twese twumva cyo kimwe icyo tuvuga gukora abantu babwire yuko uno munsi twebwe ugwaruka turi ko turaba mu gihugu cyiza igihugu cy'amata n'ubuki kuko bamwe bayivuga kubera ukwitanga kw'abasokuru bacu ama ikibazo tugiye kwibaza tugiye kugwaruka none mbwiye basukuru bacu bugaruka ku inoza bakarabukomere kuko turanegija ndatsi basukuru badusigira nziza Emmanuel yabivuze yazi
umwanya ugiye kurangira
bakumbura
ego Jado
munagiye kurima adaje mu ifumbire adashobora kwimbura neza none twebwe no munsi ko turiko turagira
Jado umwanya uraheze
bugaruka uno munsi wa sukuru bacu bugaruka kuvuga ngo imeze
murakoze
kigerageze twebwe ngaruka
Jado umwanya uraheze Jado ego murakoze cyane mwanyu turangiranye murakoze turashimiye abatumire Jado Nkurunziza aharanira ibidukikije yari yitabye ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'2021 twari twatumiye kandi Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rijeje gukingira ibidukikije mu Burundi turashimiye abatumire bacu, dushimire kandi n'abakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro vyabo. Murakoze rero, tubatumye kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Yabayi,